Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Inyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Arikepiskopi wa diosezi ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana arasaba abayobozi b'u Burundi kwihanganira abo batavuga rumwe.
Ugusomera n'ukwitwararika umuntu niyo nzira umutware n'umurongozi bakwiye kwama bacamo. Nturinde ko dusangira n'ibyiyumviro.
Impuruza yatangiwe mu ntangiriro y'igiterane cy'iminsi itatu cy'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi, SNDD FDD, kibera i Gitega ku murwa mukuru wa politiki, kizarangira hatowe umunyamabanga mukuru mushya w'iryo shyaka. Muri Uganda, Robert Kyagulanyi utavuga rumwe n'ubutegetsi uzwi ku izina rya Bobi Wine amaze icyumweru afungishije ijisho iwe mu rugo. Abamwunganira mu mategeko barasaba urukiko gutegeka ko arekurwa. Kuva kuri uyu wa gatatu, Amerika ifite umuperezida mushya w'umudemokrate Joe Biden ugeze ku butegetsi mu gihe igihugu cyugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona. Abanyapolitiki batavuga rumwe, uwo mutegetsi mushya ni muntu ki? Afite iyihe migambi? Twabateguriye inkuru irambuye, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Abashingwamanza bahagarariye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine, basavye sentare gutegeka irekurwa ryiwe ahamaze ikiringo c'indwi afunzwe icamaso mu rugo iwe. Abajejwe umutekano mu gihugu barabujije umuntu wese kwinjira canke gusohoka mu nzu ya Bobi Wine kuva aho avugiye ko amatora yabaye mu ndwi iheze yabayemwo ubusuma. Abategetsi ba Uganda bisigura bavuga ko bariko barakinga kugira intureka zabaye mu kwezi kw'icumi na kumwe zahitanye abantu 56 ntizisubire. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bo ntibavyumva uko, bavuga ko ari amayeri ya leta yo kumucecekesha. Kuva haba amatora, Bobi Wine n'umutambukanyi wiwe Barbara Itungo barabujijwe kubonana n'imiryango yabo, ababafashisha amafaranga, ndetse na ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika Natali Brown yazibiwe ku munsi wa mbere abuzwa kumubona. Hano muri Amerika, Perezida mushasha Joe Biden jo ku munsi wa kane yarakoranye umuvuduko munini mu gusinya amategeko ya Perezida 10 yo guhangana n'ikiza cya corona. Arimo kongereza incanco zihingurwa, ibikoresho byo kwa muganga no kugerageza kugurura amashuri n'imirimo imwimwe yahagaze ariko bigakorwa mu buryo bukinga ikwirakwira ry'uwo mugera. Perezida Biden agiye kongereza ingufu mu gupima abanyagihugu benshi ku mwanya umwe no kugurura mu kwezi kuza ibibanza ijana mu gihugu cyose byo gucandagamwo abantu. Kaminuza John Hopkins yo muri Amerika ikurikiranira hafi buri munsi irandagata ry'uwo mugera ivuga ko abanyamerika barenga 46,000 bamaze gufa mu 24,408 bamaze kwandura, ibitigiri binini kuruta igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Muri Amerika kandi akanama kigenga k'ishyirahamwe Facebook kagenzura ibikorwa byaryo kavuze ejo ku munsi wa kane ko kakiriye ibyo kasabwe n'iryo shyirahamwe nyene byo gusubiramwo kwihweza ingingo yo guhagarika uwahoze ari Perezida Donald Trump gukoresha urwo rubuga. Iryo shyirahamwe ryahagaritse Trump gukoresha amakonte yiwe ya Facebook na Instagram inyuma yaho agomoreye abayoboke biwe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere kuri Kongre ya Amerika. Icyo gihe abashinga amateka bariko baremeza ku mugaragaro intsinzi ya Joe Biden. Abatavuga rumwe na Trump barashimye iyo ngingo ya Facebook, ariko benshi mu bategetsi ku isi hamwe n'abaharanira ubwigenge bwo kugira icyo ushikirije barayineguye. Ikompanyi Twitter, urubuga ngurukana bumenyi Trump yakunda cyane gukoresha, nago nyene rwaramugariye ubutagisubira inyuma. Umukuru w'inteko za ONU muri Central Africa, MINUSCA, yavuze ejo ku munsi wa kane ko hakenewe abandi basirikare mu bikorwa barimwo byo gutesha imihari yitwaje ibirwanisha imaze gutuma abanyagihugu ibihumbi 60 bahunga igihugu. Manker Ndiaye yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko kongereza abasirikare bizofasha kandi gukingira abanyagihugu no gufasha gushikana ifashanyo kuba zikeneye basinzikajwe n'intambara. Urunani rw'imihari yitwaje ibirwanisho ivuga ko iriko iraharanira impinduka mu gihugu ifatanije n'uwahoze ari perezida wa Centrafrica François Bozize batanguye kuburizamwo amatora yo mu kwezi guheze. Ubu bariko bagerageza kwirukana perezida Faustin Archange Touadéra ku butegetsi inyuma yo kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ko yatsinze amatora. Abasirikare batanu ba Niger barishwe abandi bane baraburirwa irengero mu gitero bakoze ku ntagondwa z'abayisilamu ku rubibe na Nigeria mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwabishikirije ejo ku munsi wa kane bwavuze kandi ko abakora iterabwoba bashika kuri 20 bishwe muri icyo gitero cyo ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa mbere abandi basirikare bane ba Niger barishwe na bombe batezwe mu ibarabara. Inyuma y'umunsi umwe habaye ikindi gitero ku kambi y'abasirikare. Abantu 136 nibo bamaze kwicwa mu mirwano na Boko Haram hamwe n'abo bagwanyi bashingiye ku idini rya Kiisilamu kuva mu 2009 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria.
Urakoze Aloyse Bigirimana utugejeje ho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose mu Burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu wa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD riri mu giterane cy'iminsi itatu kibiri gitega ku murwa mukuru wa politiki. Icyatangiye kuri uyu wa kane kikazarangira ku wa gatandatu. Icyo giterane kirategura inama nkuru y'ishyaka izatora umunyamabanga mukuru waryo. Arikepiskopi wa diyosezi ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana arasaba abayobozi b'u Burundi kugendera no gukwiza umutima wo kwihanganirana bakihanganira abo batavuga rumwe kugira ngo amahoro asagambe mu Burundi. Inkuru irambuye eloge birikaneza.
Ikibuga cy'indege cya Gitega umugwa mukuru wa politike yamugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi watangije amasengesho yo gushima Imana kuva kuri uyu wa kane. Amasengesho azomara iminsi itatu. Uyu ni umugenzo w'umugambi ufise kuvuye ku butegetsi aho yitegurira ibikorwa bikomeye. Aya masengesho aganisha ku itorwa ry'umunyamabanga mukuru mushasha wawo ritekanijwe kuwa muhungu w'iyindwi nyene uwazosimbura Evariste Ndayishimiye. Kugeza ubu yaramutwaye amabanga hamwe nayo kurongora igihugu. Ibihushanye no ku ngoma yo yasubiriye Pierre Nkunziza kuva Ndayishimiye yari mu mabanga amasengesho ya leta ayo umuryango wiwe nayo mugambwe yamatangurirwa muri paruwasi za Katolika ayuguruliwe muri Kriste wa Gitega. Musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega mu ishengero rya Katolika Simon Ntamwana niwe yasomye misa akaba yashimiye Imana yarinze u Burundi umwaka ushize wose. Yagiriye kamagabye abategetsi cyane cyane gukorera Abarundi bose batavanguye. Kubwiwe si ngombwa ko abantu bagira ibyumviro bisusa kugira ngo babane neza. Musenyeri mukuru Simon Ntamwana:
muri umugambwe utwara igihugu no munsi mukaba kandi mwemera Kristo, ndabahanuye nini mwigane Kristo mugize uburundi amababunyoshe kuko mubukunze kandi kubera icyo mukabwigura. Imana yaradutegetse gukora n'ugukoreranira tutibagiye mbere gukorera hamwe kugira ngo dutezanye imbere twese. Ugusonera no kwitwararika umuntu niyo nzira umutware n'umurongozi bakwiye kwama bacamo. Ntiburinde ko dusangira n'ibyiyumviro si ngombwa, ibyo bizoza hanyuma. Nabonye ko undaba ryiza, ibyo bizoza biriruka. Ninagushima umutima uzoba wanyeretse, uzoba wanyakiranye
umutima na wamenyesha kushoboza abantu guharira n'ababikiye ababo no mu gihe batabasabye imbabazi. Asaba indongozi kuwubiba
inkurikizi y'uko kugirira neza mugenzi niteba kwibonekeza. Jandamusonera ndamwereka agaciro kiwe, ndamwubaha na wahari aca yiyumva, aca ashaka ko dufatanya urugendo. Tubwirizwa rero kwama turi abatabazi ba bose. Ntihagire umuntu n'umwe yumva ko asigaye inyuma cyanjye ko atera ibiruhande. Icyo cyubahiro n'urwo rukundo bibwirizwa gushikira n'urya nita umwansi wanje, urya nyene yambakije, urya nyene yanyiciye, urya nyene yanyiciye maze ngasa n'uwumukura ku mutwe amakara yaka ariko aramuturira. Inyigisho ya Kristo niyidusaba kurekurira n'ikibi twagiriwe, naho mbere nyine kukitugirira atubarerekana ko yacigaye ko kandi atakigisubira.
Perezida Evariste Ndayishimiye ku muhinga amahagaze aho yasubiriye yahimbarije hagati y'abanywanyi ba Sende FDD ubwa nyuma kuwa 29 ukwezi kwa gatanu 2020. Yashimye kubona amatora yamushikanye ku ntebe iri hejuru y'izindi zose mu gihugu atakurikiwe n'imvururu nk'uko byarimenyerewe mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye:
Imana ntiyaduhaye umukuru w'igihugu gusa, yaratwuhiririye iduha n'ibindi byinshi. Yaraduhaye umwana ikiduha naho tumurerera hari amahoro. Erega nta usomera induru ivuga. Kare twahora tuva mu matora ukabona abanyamigambwe basubiranyemo, ukabona mbere niho abantu batanguye kwicana. None twebwe twahereza amatora hataba ituze, byerekana yuko Imana twayisenze iratwumvira, iraduha indongozi z'ukuri, yongera ikiduha amahoro kugira ngo izo ndongozi zironke aho zisukurira abene gihugu hari amahoro.
Muri ano masengesho kiretse abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD n'indongozi zabo ku rwego rw'igihugu n'intara, yanitabwe kandi n'indongozi z'amadini n'amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga acuditse n'ubutegetsi. Nakabyo kandi ho gutereza amafaranga n'ayandi maturo afasha mu kubaka igorofa ririko ryubakwa igitega CNDD-FDD witiriye igicaniro cy'Imana. Uwo mugambwe ukabugomba kuko urunganwe rw'abakunzi babo ruzokurikirana, ruzokwama ruja kubahimbariza rwibuka ku bwabo aho mukama yabakuye. Eroje urikane za America.
Kuva kuri wa gatatu America ifite umuperezida mushya umudemokrate Joe Biden w'ikimenya bose umaze muri politiki ya America imyaka hafi 50 nk'umusenateri na vice perezida. Abaye perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za America asimbuye umurepublikani Donald Trump wari umaze imyaka 4 ku butegetsi. Joe Biden yegukanye intsinzi ahatanye ku nshuro ya gatatu mu myaka 30 ishize. Ku myaka ye 78 y'amavuko aruta ubukuru hafi 95% ku ijana by'Abanyamerika. Hitezwe iki ku butegetsi bwe? Iyi nkuru yateguwe na Ken Bredemeyer muragezwaho na Claude Ganza mu Nyamagana.
Joe Biden asakiranye n'ibibazo bikomeye birimo icyorezo cya virusi ya corona, ubushakashatsi ku rukingo rwayo bukomeje gucumbagira, kimwe n'ubukungu bwa Amerika bwasinzikajwe n'iki cyorezo cyari kimaze guhitana abasaga 400 ku munsi Biden yarahiyeho. Iyi ni imibare yerekanwa na kaminuza yitwa Johns Hopkins. Perezida Biden ashobora gusenya byinshi mu byo Trump yakoze bigatungura benshi, haba mu gihugu imbere no mu mahanga. Biden arizeza kwihutisha gahunda yo gukingira abantu virusi ya corona ku buryo mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwe hazatangwa inkingo 100,000,000 n'inkunga kuri bose, uretse abahembwa menshi mu gihugu. Arateganya no kuzunganira ibigo by'ubucuruzi byazahaye kurusha ibindi mu gihe Kongere yashyigikira imigambi ye. Ku ruhando mpuzamahanga, Biden arahita asubiza Amerika mu masezerano mpuzamahanga yo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere yashyiriweho umukono i Paris mu Bufaransa. Trump yari yaravanyemo Amerika no kongera gutsura umubano n'ibihugu by'Uburayi. Trump yahora agashwana nabyo. Biden agomba kongera guhangana n'abategetsi b'abanyagitugu nk'u Burusiya, Korea ya Ruguru n'abandi Trump yabererekeraga. Amakusanyabitekerezo arerekana ko umubare munini w'Abanyamerika bashyigikiye imigambi ya Perezida Joe Biden mu minsi 100 ibanza y'ubutegetsi bwe. cyakora gahunda afite ishobora kutemezwa mu buryo bworoshye kuko kutumvikana kwa abadepite n'abasenateri bagize Kongre. Abademokrate bafite ubwiganze mu badepite mu gihe abasenateri bangana 50-50. Cyakora Vice Perezida Kamala Harris ashobora kuziba icyuho agahesha Biden amahirwe mu gihe Sena ikoze ingingo itora. Sena kandi igomba kuburanisha ibirego abadepite bashinje Trump ubwo bashakaga kumweguza ku nshuro ya kabiri. Ni ibirego by'uko yaba yarahamagariye abamushyigikiye kugota ingoro y'inteko ishinga amategeko ubwo yari hafi kwemeza intsinzi ya Biden mu matora yabaye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Trump ntiyigeze yemera ko yatsinzwe amatora, ntiyanashimiye Biden nk'uwamutsinze, ahubwo yakomeje kuvuga ko yibwa amajwi bituma adatsinda manda ya kabiri. Cyakora yemeye ko hajyaho ubuyobozi bushya, ariko ntiyitabira umuhango w'irahira ry'ugomba kumusimbura nk'uko ari umugenzi wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro umaze imyaka igera ku 160. Joe Biden yabaye umusenateri igihe cy'imyaka 36 ahagarariye leta ya Delaware, leta itari ngari cyane iherereye mu burasirazuba bw'igihugu. Yungirije Perezida Barack Obama imyaka 8 ndetse yatsinze abandi bantu basaga 10 bahataniraga guhagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka ushize. Yatsinze Trump ku majwi 336 mu gihe Trump yagize 232 y'abagize koleji y'abatora, ari nabo bafite ijambo rya nyuma ku gutsinda. Ni intsinzi idasubirwaho nk'iyo Trump yegukanye ahigika Hillary Clinton mu 2016, kandi Biden yanarushije Trump amajwi asaga 7 million mu matora y'abaturage. Mu bikorwa byo kwiyamamaza, Biden yakoresheje uburyo butigeze bukoreshwa n'undi mu mateka ya vuba kubera icyorezo cya virusi ya corona cyacaga ibintu. Yirinze guhuriza hamwe ibihumbi by'abaturage ngo abireherezeho, yihitiramo kujya aganiriza amatsinda mato mato ku buryo hagati y'umuntu n'undi haba harimo intera nibura ya 2 meters, kandi bose bambaye udutambaro dupfuka umunwa n'amazuru. Imbwirwaruhame nyinshi ze kandi yazivugiraga hafi y'urugo rwe muri leta ya Delaware. Mu kwiyamamaza kandi, Biden ntiyahwemye kunenga cyane uburyo Trump yitwaye mu guhangana na virusi ya corona, ndetse avuga ko Trump adakwiye gukomeza kuyobora igihugu ahubwo icyorezo kimaze kwica abantu benshi kurusha ahandi mu isi, n'abasaga 24 bakaba baracyanduye nk'uko bigaragazwa n'imibare ya kaminuza ya Johns Hopkins. Ibi Biden yabishingiye havuga ko Trump yananiwe guhangana n'iki cyorezo ahubwo amanika amaboko. Trump yagiye yumvikanisha ko Biden ari umunyapolitiki uyirambyemo ariko mubi cyane. Mu biganiro mpaka bibiri byabaye, Trump yemeje ko Biden naramuka to azagendera ku bitekerezo by'abademokrate bifuza ko leta ari izajya yishingira ikiguzi cy'ubuvuzi. Ibi Biden yarabihakanye, avuga ko azavugurura gahunda yo guteza imbere ubuvuzi yari yarashyizweho mu 2010 ku butegetsi bwa Barack Obama, kugira ngo amamiliyoni y'abatishoboye bajye babasha kwivuza. Biden avuga ko agiye guhita avanaho icyemezo kibuza abisilamu bo mu bihugu byinshi kwinjira muri Amerika cyari cyarashyizweho na Donald Trump, agashyiraho gahunda nshyigenga binjira n'abasohoka imaze imyaka myinshi ari inzitizi ku badepite. Biden avuga ko agiye gushyiraho komite ihuriweho n'amashyaka yombi kugira ngo isuzume neza amavugurura mu rukiko rw'ikirenga. Cyakora ashimangira ko atari ku ruhande rw'abo mu ishyaka rye bashaka kongera umubare w'abacamanza mu rukiko rw'ikirenga basanzwe ari 9, hakaba hashyirwamo abandi bademokrate. Iki gitutu cyo guhindura umubare w'abacamanza mu rukiko rw'ikirenga kije nyuma y'uko Sena yemeje Amy Coney Barrett nk'umucamanza wa gatatu Trump ashyize mu rukiko rw'ikirenga. Uyu akaba ari impirimbanyi ikomeye igendera ku mahame y'abarepublikani. Kwemezwa kwe byatumye abarepublikani bagira ubwiganze bw'imyanya 6-3 y'abademokrate mu rukiko rw'ikirenga. Biden yiyamamaje nk'umunyapolitiki wo kwizerwa kandi ashimangira ubushake bwo kuvugurira icyerekezo cya Amerika mu by'ibidukikije no gushimangira umubano n'ibihugu by'amahanga by'inshuti za Amerika kuva kera. Joe Biden afite gahunda ihamye yo guhangana n'imvururu zafashe indi ntera umwaka ushize kubera iyicwa ry'umwirabura George Floyd waguye mu maboko y'abapolisi Minneapolis n'ahandi polisi yakunze kwica abirabura bakekwaho ibyaha. Imyigaragambyo, urugomo n'imvururu byigaragaje henshi mu gihugu kubera iki kibazo. Biden avuga ko yateguye gahunda ihamye yo guca ubusumbane bushingiye ku moko no mu bukungu n'iyo kuvugurura ibijyanye n'imanza nshinjabyaha. Nk'uwigeze kuyobora komisiyo y'ubutabera muri Sena, Biden yasabye imbabazi ku ruhare yagize mu kwemeza itegeko mu 1994 ryo guhana ibyaha ryakajije ibihano ku bafatanywe ikiyobyabwenge cya kokayine risa nk'iryibasiye abirabura rikanabigirizaho nkana kurusha abazungu. Mu gihe cyose cyo kwiyamamaza, Biden yavuze ko ashaka gushyira iherezo ku miyoborere igayitse ya Trump agira ati: "Turi mu rugamba rwo kugira Amerika icyo yamye ari cyo. Ni igihe cyo gukora cyane twibuka ko ibyiza biri imbere. Harageze ngo himi ku butegetsi bwubashwe ku ruhando rw'amahanga kandi butere ishema bene igihugu." Aya namwe mu magambo yavuze ubwo yiteguraga kurahirira kuyobora Amerika.
Urakoze Claude Ganza mu Nyamagana. Turi ku makuru ya Amerika. Nongereho ko urwego rwigenga rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza n'amategeko bya sosiyete ifite urubuga nkoranyambaga Facebook kuri uyu wa kane rwakiriye ubusabe bw'iyi sosiyete bwo gufunga imbuga zose za Donald Trump yayoboraga Amerika. Iyi sosiyete muri Amerika iruti zindi mbuga nkoranyambaga zose yafunze konti zose za Trump yakoreshaga kuri Facebook na Instagram nyuma y'imvururu abamukigikiye bateje bakagota ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi kwa mbere n'umunsi Kongere yasuzumaga amajwi bwa nyuma ngo yemeze mu buryo budakuka ko Biden nariwe watorewe kuyobora Amerika. Iyi sosiyete yafashe iki cyemezo ivuga ko kizagera ku itariki ya 20 z'uku kwezi ubwo Trump azaba ashoje manda yari ku kandi kugishobora no kuba icyemezo cya burundu. Uru rwego rwigenga rwashyizeho itsinda ry'abantu batanu bagiye gucukumbura iki kibazo bakazashyikiriza inama y'ubutegetsi yose umwanzuro bumva wafatwa. Umwanzuro utangazwa ari uko watowe ku bwiganze bw'abagize uru rwego rugomba gufata umwanzuro mu minsi 90 kandi Facebook ikagendera ku cyemezo kiriho muri icyo gihe. Ibyemezo by'uru rwego rwigenga ntabwo biba ari itegeko ntakuka. Abatavuga rumwe na Trump bishimiye icyemezo cya Facebook mu gihe abategetsi benshi n'abaharanira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bo basanga ari urugero rubi rwo kuniga ubwisanzure mu kugaragaza ibitekerezo. Nick Clegg ukuriye ishami ry'imikoranire muri sosiyete Facebook yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ku icyemezo cyo kwafunze konti za Trump cyari gikwiye. Clegg yaravuze ati, ndahamya ko umuntu wese ushyira mu gaciro wareba icyaduteye gufata umwanzuro kandi akabazi n'amategeko atugenga yakwemeranya natwe. Cyakora Bwana Clegg avuga ko uru rwego rugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza ruzasuzuma n'ayandi mahame na politiki ngari rukaba rwabishingiraho mu gufata icyemezo. Uretse kandi gusuzuma umwanzuro wo gufunga konti za Trump wayoboraga Amerika, Clegg avuga ko yasabye gusobanura neza impamvu n'igihe byaba ngombwa ko abanyapolitiki bajya babuzwa gukoresha imbuga za sosiyete Facebook. Facebook yashyizeho uru rwego rugenzura iyubahirizwa ry'amategeko nyuma yo kunengwa cyane ku buryo yitwara igihe hari ubutumwa bunyujijwe ku mbuga zayo bushobora guteza ibibazo bikomeye. Komite ishinzwe ubugenzuzi iba igizwe n'inararibonye 20 zirimo umuntu uba warahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, uwigeze kuba minisitiri w'intebe, inzobere mu by'amategeko n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Urubuga rwa Twitter cyangwa rumwe mu zo bwa Trump yakundaga kandi yakoreshaga kurusha izindi narwo rwafashe icyemezo cyo gufunga konti ze zose burundu.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hashize imyaka irenga 2 bamwe mu baturage batuye mu misozi miremire ya Minembwe iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'amajyepfo bugarijwe n'intambara ikurwa n'imitwe yitwaje intwaro. Uyu munsi baratabaza barasaba leta ya Kongo kubungabunga umutekano wabo uyu mwaka bagashobora gusubira mu byabo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu baturage ba Minembwe.
Twagize intambara nyinshi nkuko abantu benshi babashe kubibona tubivuga, kandi twakoze ibishoboka byose tubigeza ku nzego zose z'igihugu cyacu zagombaga kubimenya. Twagize n'amahirwe, reka mbyite gutyo, yo gusurwa n'inzego z'umutekano zishoboka zose muri iki gihugu zageze hano, kandi tuzibwira amakuru nazo zirayibonera. ariko rero ntabwo twishimiye imikorere y'izo nzego zose za leta kubijanye no kutugarurira umutekano mu karere. Twebwe kugeza ubu nk'abaturage ntabwo tubona ko leta yananiwe, tubona ko nta bushake, kuko umwanzi uhungabanya kano karere arazwi, aragaragara, kandi nta mbaraga afite imbere ya leta. Ariko rero kuba n'uyu munsi batarabasha gukoresha ubasha bafite n'ubushobozi bafite kugira ngo barangize ikibazo cya hano, ni kibazo nihurizo tutabasha kumenyera neza igisubizo. Icyo twasaba nuko twaranabisabye kenshi nuko yakwikubita agashi ikikosora, koko ikaba leta y'abaturage, ikaba leta iharanira inyungu z'abaturage, ikarenganura abaturage bo muri kano karere, ikabona ko nabara abaturage bayo kimwe na uburenganzira bw'abaturage ba hano dukeneye ko bwubahirizwa.
Icyo twifuza yuko Kongo yadukorera nuko ica mbere yaduheza amahoro tukabaho neza, population ikabaho neza. Barashaka yuko ituzanira nyine abasirikare kaducunga, bagaducunga umutekano n'ibintu byacu. Icyo nico dushaka, kandi bakatwegera bakegera abaturage bakavugana n'abaturage bakadukorera ibintu byose byiza. Dushaka abasirikare rero bafite ibitekerezo byiza, bakunza abaturage n'ibintu byabo.
Guhera mu mwaka w'2019 mu mwaka w'2020 twagize ibibazo bidasanzwe, abantu bahuye n'intambara zabakuyeho ibintu byabo byose by'ubushobozi bibahesha kubaho. Amatungo yabarafite yose yaragiye, amazu yose yarasenyutse. Ubu dufite ingaruka zabyo dutangiye kubibona, abana ko bararwara bwaki, abasaza n'abakecuru ko barapfa kubera nyine kubura amata bari bamenyere kunywa amata. Tukifuza kuko muri mwaka w'2021 muzukuri leta yohaguruka, ariko cyane cyane nkivuze leta, kuko leta ya Kongo twayibwiye kenshi kenshi kabisa, tuyereka ibibazo n'ukuntu ingorane dufite, bagasa n'abantu batabyitayeho batabifite nk'ubushake. Tugasaba ko leta ya Kongo ihaguruka igakoresha imbaraga zose kugira ngo abaturage bagire umutekano, muzukuri bitanashobose bakiyambaza n'amahanga kugira ngo barebe noneho kuko abaturage bagerageza kugira umutekano, kuko abaturage turarengana.
Nyuma yuko tumaze kubona izi ntambara muri imyaka yose, noneho twifuzaga kuko mu 2021 leta ya Kongo yafata neutralite ikadeploye par de santo bose hari groupe z'arme nk'irurenge na mirimba n'ahandi, ubundi igasekereza ibintu n'abantu ari ifite pouvoir. Ariko ntise gusa nizungurutse minembwe nirurenge hariho hari abandi bafite imbunda cyangwa se za force negative yari kwe nawe kuhagera hose kugira ngo abantu bose bapermete libre circulation mu turere twose ari leta ya control.
Bamwe mu baturage bo mu karere ka Minembwe bifuza amahoro niyo ya mbere.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Abari mu ngo kubera gahunda yo kwikingira icyorezo cya COVID-19 abajya ku kazi kugira ngo muhangane nacyo, ndatekereza cyane abakora umurimo w'ubuganga, ndabakomeza.
Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika.
Namwe mwese mugiye gutangira akaruhuko mwumva Ijwi rya Amerika, batwumvira ibunagana kuri FM 99.7 n'abari mu majyepfo ya Uganda kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9. Mwese abo twatangiranye iki cyumweru mugisoze neza, hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha kutabatenguha, mbifurije ihirwe. Mwari kumwe na Veniste Nshimiye Imana.
Yabai, kisubizo chachu.
ifise abakozi bakarorero batanga makuru aho